ဘူးဒီကျေတူတေ
twashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aho Washington DC muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri sanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubatwumva muri mu Rwanda. Muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho muratwumva atankomanzi kuri FM zitandukanye ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook, Instagram, Twitter na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kunshuro ya mbere Burundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu. Ubwo bwato bwitwa MV Musumba A canke rimwe. Amazi ya mbere bwagiyemo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane higenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatanu buvaho bwakorewe muri komini Kabezi Mbujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura. Ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nkuko tubibwirwa n'abari mu ishamwe ryakoresheje ubwo bwato. Muri isanga rino munsi twabatumiriye Elvis Hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika uhere imigambi itandukanye yabwo. Rero arayizi Elvis Hatungimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya MV Musumba A.
Murakoze Diane nahazwe murakoze cyane.
Nuko rero uratutwara gato kuva ubwato MV Musumba rimwe canke MV Musumba A mwabwise mu Gifaransa mushize ko A bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari?
Ubwato bwatanguye kwiyumvirwa mu 2019 2022 niho biyumvirwa mu nyuma bagerageza kubisha mu ngiro byo tubishe mu ngiro harimo ibintu byo gutuma ko ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muraje mu 2020 na kiya kiza COVID-19 byari byoroshe tuca dutangura kubwubaka mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu. Ubu rero akaba ariho dushoboye gushyira mu mazi.
Umuntu atarabona ubwato Musumba MVA turamutumiye aje kuri rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu aburabe twashize ko video twabihawe uruhusha n'abanyene bwo. Ariko Elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati Musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute?
Ubwato MV Musumba A burera buriko ikimenyetso buranditse ko MV Musumba A nk'uko ije kubivuga bukagira na na couleur ya gri kuno bivuga hama nubwato bunini cyane nubwato bunini ugereranije nubwato na animal n'udufite ngaha ku kiyaga cha Tanganyika nubwato bwa ufite ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana birenga 1,600 atari gushika mu 1,800 murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije cyo kwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramo ibidandazwa ngaha ku kiyaga cya Tanganyika.
Nuko reka ndaza kugaruka gato ndakubaze ibindi bitandukanye ku kungene wabandanye itugenekeraniriza ubwo bwato, ariko kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bafise utubazo bakubaza. Turahera kuri Richard. Richard, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Uhereye he Garisha?
Ni mu cyaha cya Bujumbura.
Akabazo kawe ku bwato MV Musumba A.
Yona byamaze umutumire. Ubu bwato bujya ko twabonye bya bitanga bya mu kiyaga buzotanga cyo butanga gukora ubu cyangwa bacagira esera cyapima.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Akabazo ka Richard Elvis.
Murakoze cyane Richard. Ndagukengurukiye cyane ku kibazo mubajije. Ubwato bwaragiye mu mazi nibyo, ariko ntiburatangura gukora, ariko vuba cyane buratangura gukora kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa. Harimo ibintu byinshi, harimo amashyirahamwe, harimo amasertifika atandukanye. Mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire. Ndizera neza yuko vuba cyane vuba ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa na kiyaga cya Tanganyika.
Urakoze cyane. Twakire na Eloge. Eloge, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Halo,
ikaze Eloge, uherereye he?
Mu cyaha cya Bujumbura.
Akabazo kawe kwa Elvis wo mu bwato MV Musumba A.
Kibazo cya mbere naganda mubaze. Ubu bwato buzaba bwerekeye kujya muri East Africa cyangwa buzogenda no mu bindi bihugu. Akabazo ka kabiri ni byiza kandi birahemeye ko na mu Burundi turafite ubwato twikoreye. Niye migambi project extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneka n'izindi mu aide de plasma ntavwa aeriyene nayo nyine ikore ubikoresha nyine twenyine twiguriye mu Burundi tutayinze gutira cyo niki nifaza na rinshi.
Yego, urakoze ugira umunsi mwiza.
Urakoze na
yego. Elvis, utubazo twa Eloge i Bujumbura.
Ndagushimiye cyane Eloge. Ubaje ikibazo cyiza cyane, ubaza yuko ubu bwato buzokorera muri East Africa cyangwa ibindi bihugu bushobora gukoreramo. Nagira ntangure ntange umuco gatoyi kuko ubwato ni bukorera mu mazi. Bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga Tanganyika. Buzokorera na cyane cyane mu bihugu ikiyaga Tanganyika, urabye Burundi, ukaraba na Tanzania, ukaraba na RDC na Zambi. Nibaza yuko ari byo bihugu biri hize handi ya Tanganyika. Ubwo bwato niho buzokoresha. Ariko hejuru yuko bukorera ngaho, murazi yuko ibyo bihugu bise amapo navuga yuko ayo mapo arabikugira ibivuko, ari byo kugira ibice bitanga ayo mamarchandise mu bindi bihugu byegereye bisigura ko ibidandazwa bivuye muri Zambia bidandazwa bivuye muri Republika Demokratike di Congo bishite I Bujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva ko ibidandazwa bishobora kuva I Bujumbura kaduga mu Rwanda ikagenda mu Buganda bigiye n'amakamyo nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane wo kwagura igisagara cya kivuko cya Bujumbura ego
akabazo kakari
ama kubijanye n'ibintu bya projet d'extension twebwe gushubunya ngaha ku kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ngaha ku kibuko cy'I Bujumbura nta tangenzi nyinshi zihari zigenda mu bihugu Zambia muri Republika Demokratike di Congo muri Tanzania baciye mu mazi nagenda bamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato navuga buri mix buzaba butwara abantu bwongere butware ibidandaza ariko icyo buzotwara nyamukuru ni ibidandaza isigura yuko n'umuntu azaba akeneye kuja muri Zambia akeneye kuja muri Tanzania cyane cyane kuri Kigoma turashobora kumufasha muri ubwo buryo icyo nkaba nibaza yuko hari ibibanza byiza biteguwe muri buno bwato kugira abantu bashobore kugenda bamerewe neza gushika urugendo rwabo rurangire
urakoze cyane Elvis duce tugusaba turumva ijwi ry'imashini inyuma yawe rikunze ukayimutinga cyangwa ukaburayizimije gatogera ntibigume bitugaruka ko uzawukoze twakire na Jean Mugisha ku yindi murongo wa telefone Jean Mugisha ikaze ku ijuri ry'Amerika uhererega Mugisha
Zambia Rusaka
Zambia Rusaka ngira ngo musumba izo bashikira bukebuke akabazo kawe kwa Elvis
ahubwo ni icyo nagomba aho hereye ku cyo nagomba mvuga ahubwo njyewe nagomba umutama nyine rwinshi ngira igende iki gihugu cya Zambia ndakibayemo amatoki ingendo zitari nk'izo mu Burundi nino urabye urugendo dufata urugendo rwo kuva ino tukiciye n'imodoka tugaca muri Tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine kandi ni urugendo ruba ruhije rero mu Burundi hari hasanzwe ubwato bwa Kongo bwashobora kuzana abantu muga benshi baca mu Kinyegero bakava aho bita Impurungu Zambia bagaca baca muri Kongo bakurukira ubwira kenshi baca bajya bukira mu Cibitoke niho baca bajya bukirumba Kinyegero ntiba ari ibintu byemewe n'amategeko rero kiboko cya Bujumbura je nahaciye muri hari deni business naho nyine twaza bidaciye amategeko mbese nzi ko waba amaruhusha bemera abantu ko bafata ingendo za Zambia mu Burundi nagomba ndakubwira ko ngira niba uri ku munsi hari abantu baba barenga nk'igihumbi bafata urugendo rwa Zambia no mu Burundi rero abantu sinzi ko baba barabihindiye ko bagasaba uruhushya ko twara abantu kuko ni benshi ni ngira barenga nk'igihumbi ku munsi yego rero niteka kuri twebwe ahubwo kuri urugendo twaba dufata dukacaga Tanzania n'ahantu hagoye urara mu mashyamba murara muragenda nta n'urugendo w'isefu muri make rero nashaka aduha umuco ama ndanakeze n'igihugu cy'u Burundi kuko niteka ngira twateye
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaha muri Zambia mbe uri muri Lusaka
ndi santre nyine mu Lusaka ziri
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaha Lusaka Zambia
ego
Elvis akabazo ko muri Lusaka Zambia arakumva
murakoze cyane twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku mugenzi iza ngaha I Bujumbura zija mu bihugu duhana bihana bibe na ikiyaga cya Tanganyika ina chuki tu matukishi demo icho gisata chuko nguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko mu gisata chunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka ku kugira voyage yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsi nimba ari mu ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagira ndamumenyesha yuko twe natuba dufise ama autorisation impusha zikwiye kugira dushobore kunguruza abo izo ngenzi ego aho rero ni umutekanya cyane ariko hejuru y'ibyonya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko rero twasabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga cya Tanganyika yuko twebwe turi inkora iruguruye tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko y'urugendo tuzoheza impusha tuzaba tuzifite murakoze
urakoze Elvis kuri uwo muco uri kuratanga twakire na Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane mbi Kigali mu Rwanda
kaze muri isangano twagutumiriyemo umwe mu bazi umugambi wabyaye MV Musumba A
tabaza nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bizasaba gukora kuba gukorera mu Burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga
murakoze Emmanuel Kigali mu Rwanda ubwira umunsi mwiza urindirire inyishu ku radio
murakoze cyane
Elvis ndagusubije mikro ni jump
yego Emmanuel murakoze cyane kuri icyo kibazo ni kibazo cy'inkora mutima ni kibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana leta mu migambi yayo ico no kwita projet prioritaire harimo yuko twoteza imbere ikiyaga cya Tanganyika bisigura ko umuntu uwo ari we wese azanye umugambi wo guteza imbere igihugu biciye mu kiyaga cya Tanganyika mu birazye no kuri rubuga rwa ADB nashaka kubona yuko le transport la kiste iri mu ma secteur prioritaire leta ishyira imbere ubwato ni ubwagwiza tumba yuko n'undi mugwiza tunga wese yoza aragira ama investissement mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ikubera impambano rero nkaba nibaza yuko ni abagwiza tunga prive ku kijyano ivy'ukoroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashize ko priorite cyane rwose
ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita ga pourcentage na gatonya ibifisemo ga Elvis
ubwato ni ubw'umugwiza tunga asanzwe ari afite n'andi masosiyete ngaha i Burundi amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe Musumba Holding iyo Musumba Holding irimo amasosiyete menshi ya y'umuntu yitwa mu bizatunga yitwa Uyagiye Francois. Rero ubwato ni mu bizatunga yitwa Uyagiye Francois. Kaburi muri iryo huriro ry'ayandi masosiyete yiwiwe biri muri Musumba Holding.
Murakoze, twakoze kuduha umuco. Twakire na Mal, sindi ko nimba mvuga izina ryawe nabi uranyihanganira ko niko bambwiye mu buhinga bw'izuma. Mal ikaze kujya Amerika. Witwa Mal?
Marke.
Oh, Marke.
Marke Yuri.
Marke Yuri, kwere hega Marke?
Zambia.
Rusaka nkaba mugisha canke wowe uri mu kindi gisagara.
Rusaka muri kaciye bita Mutendere East.
Akabazo kawe kwa Elvis.
Manje kwa mutumire.
Narakunda.
Akabazo ofise mbazo mutumire ntwazo dushika tubiri. Mbere no vuga ati Burundi gihugu cy'Burundi cyateye intambwe bitega ku gihugu no kuba kibamo. Akabazo kanje sise naka akenshi cyakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku Gitoro bikunze guca mu mabarabara ugasanga cateje ese cyo bagiye guca mu kiyaga Tanganyika bigashika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga amazi n'abaho bitera bishobora guca bimeze gutya. Akandi kabazo hagira kabiri ku mbeni kubera iki igisata cyangwa mu gutatuma yipfuje gukora ikintu kinyako gusumba icyo leta yoba yasizemo imitahe. Naje nka karorero barigeze kuvuga ko Burundi bwipfu bwari bushaka kugura indege ufatikaje n'ishyirahamwe Savonoro n'irindi shyirahamwe hamwe na leta, ariko byaratebye, ariko iby'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba icyo leta yoba yasizemo kuboko. Hoho ni kubera iki? Akandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza batwara ingendo zikwije ibisabwa n'amategeko. Ni ibihe bintu bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azakwije ibisabwa n'amategeko? Nibyo bipapuro duhabwa na migrasiyo? Hariho ibindi bipapuro biza bisabwa cyangwa? Murakoze cyane.
Urakoze Mark ngaho muri Zambia.
Okay, murakoze namwe.
Elvis, urumva ko ufite ibibazo byinshi bivuye muri Zambia, ngira biteze byinshi kuri Musumba MV Musumba A.
Twaziga abakiriya benshi
mu mwishuri.
Hari ibidandazwa byinshi. Mwumvise ko hari n'abantu benshi bidetrasa. Kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu nahumare kandi byumvikana.
Yego, akaba utubazo twiwe.
Nishimire cyane Yuri Mark. Ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe na cyane cyane ku kibazo cy'uwiwe areje ko avuga yuko donc ibintu bya Gwizatunga binyaruka gusumba ibyo leta iba yashyize mu itahe. Aho jewe mutumire wanyu nibaza yuko iyaba harimo uvugira leta aho onya nibaza yuko bashobora kuronka ikintu ashaka kwishyura kuri shoba
ntacyo wishyure ibikwereke
jewe. Ego yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane, intambwe izofasha aba mu gihugu n'aba hirya y'igihugu bakeneye koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo. Ibyo nibyo cyane rwose. Uravye yo transport yo mu mabarabara ingene igenda, ukaraba na transport mu mazi ingene igenda, cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu byinshi mu mwanya uraje nka nk'ubwato dufate ufise nka ushaka gutwara nk'amatoni nk'akaroro nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga bashaka gutwara ibintu byo twawe n'amakamyo 50 mukasha mwibaza muti rega none amakamyo 50 ingene ushobora kuya managing kugira harimo ibintu byinshi. Yendo amakamyo afata imisozi aduga usha mwumva ibyo bita amortisma ingene bica bigenda. Usha mwumva combien de camions il faut amakamyo angahe abakenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni 15. Mucha mwumva ico bita rotation mbega mfise ikamyo 20 canke 10 kugira ivyo bidandazwa vyanje nze ndabikure iyo biva binshikira bizogira ama rotation angahe. Uzirungika ivyo kamyo zawe 10 uzirungike inshuro 5. Mucha mwumva onyigo ya consommation mukumva n'ibyo bindi nababwire vya amortisma ama pièce de rechange biki mucha mwumva yuko bica bituma siro cicama cize bidandaza. Nukubwa yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri kuntoyi
hama kukabaza kugira ngo twihute mu kwishura kugira ngo tugerageze gufata ibibazo bya benshi ni benshi baturindiriye uzura uravunagura.
Isigura yuko ibyo bidandaza bice bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusumbara ugereranije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacicishije mu ibarabara murakoze.
Hama kukabaza nako ka ibyangombwa bavuze ati n'abantu bazokenera ibyangombwa kugendera muri ubwo bwato ibyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri MVA musumba ani nk'ivya
ibyangombwa ni bazahubwiza mu gihugu cyo mu kindi birasaba yuko ufise ibyangombwa ibaza ari document de voyage bikaba bizana n'igihugu n'amasezerano cyangwa imigenderanire igihugu gisangiye n'ikindi. Hama ufiyo document de voyage ukaza bakagushyirako nimba ari viza nimba ari ibintu nk'ibyo.
Mbega ndakubazega Elvis muri MVA Musumba A mumeze gute murafise abazo bafashe ibyo bikorwa byose abazo bari mu bwato batanga utufungurwa bagira iki bavuga bako abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ivyo bintu bose?
Yego cyane barategekanije.
Urakoze. Twakire na Gana ku yundi murongo wa telefone. Gana ikaze. Gana uratwumva? Uratwumva kuri telefone ga kana gana muhinga bw'ivyo masenzi izina bari ko rambiye ko ari
ndinde ndabumva ni kana ntabwo ari gana
ni kana urantunga bambariye gana byari byantangaje na jewe akahereje ga kana
ya ndi mu gisagara cha Goma muri Kongo.
Igoma haravugwa maki
na meza turashima.
Akabazo ka uvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumira yishure avunagura wihute rubaze kana.
No manza kubashimira byimva mutima byimva mutima n'intambwe ku Burundi n'intambwe ndetse no kubara no kubanyamahanga bumva Burundi. Akabazo kanje kambere. Musumba turashaka kumenya ndi muzega Tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wa wiyumvira bwa mbere ako nasa bavuga bwa mbere. Mugenzi ubonekeza ikikagurisha ry'ibarabara rya Bujumbura ya Rumonge buri kanya mbe Musumba yubitegekanya gupakira abantu ibakora kubivuga cya Bujumbura ibashira mu ntara za Rumonge n'amakamba. Akabazo kagira gatatu nako ka nyuma. Bavuze yuko bazopakira bafite ibyangombwa mbe mu ntango uwo musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi nshayo bikimwigeragezwa mbega nimba niyatangura ikigikanya gutangurira hehe mu bivuko Burundi buhurirako n'ibindi bihugu bica mu cyaga Tanganyika murakoze ndarindira yakanyisha
ariko kana ikibazo cha mwitambire ndagihindukiza kuko babagize ngo hari habuziki yakubwiye ko hari bibaza adashobora guterera umuntu bo bari numvira umugambi barakoza ahubwo ndamubaza uyo mugambi icatumye muyumvira n'icaye unkundira akabazo kawe ka nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize nakakiwanje urakoze kana muri Goma.
Ego murakoze.
Ego ibise akabazo ka mbere ndagasubirije. Ni giki inkuru y'umwana isubira inyuma atubwiye ivya musumba ajya ari vyatanguye kwiyumvirwa mu 2019. Ariko none ni giki niyahembarutso vyagenze gute ngo muvyuke banye no mugambi banye ni cyumvire muti turakwiye kuvyara akana kakato. Canke ni urwana runini kuko nabonye ari runini.
Murakoze cyane dia. Nagira ndababwira yuko ibi kintu cyose kiragira aho giherere naho giherera umugambi twebwe aho twawimbiye naho twaboneye canke tukaba konse yuko ico kintu gikenewe ego ama aho tuzokorera ngiriye ko ikibazo yarabajije ati mbega muzokorera hehe twe tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru doki agacha tanguka ikivuko cha Mpurungu mu kihugu cha Zambia Kigoma mu gihugu cha Tanzania Kalundu mu gihugu cha Republic Democratic du Congo Kalemi mu gihugu cha Republic Democratic du Congo ariko umugambi uko two ubujumbura rumonge canke Nyazalaka ko ayobutubwiye ngira ngo nabo nyereza tuyumvire cyayo uko twashobora kubishyira mu ngiro murakoze
urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera rwa mbere na mbere
gushika unyama kubanza tukabangira
Hanyuma ngarutse kuri ka kabazo ka mbere numva nk'ifisi inyota ari haho utashikiye wavuze ati igihe cyose umugambi wiyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari igihe uvuga ati ndavyutse ngiye ku kiyaga nshaka guca hariya ndabona nicaho ikintu cya mbere cyabasunitse hambavuye kuvuga ngo birakenewe hari indi kintu cyabasunitse hari impano mufite muri mwebwe mwumva mukunda mu by'ubwato hari ikindi kintu cyakabicanye cya mbere cyabasunitse mu kavyo ku munsi umwe tumuti dutegereza kubona umugambi w'ubwato ukorewe mu Burundi
ico kibazo ni adaho jewe nka jewe congora kwishura ariko kura ko chaine fois mu minsi iza mushoboye gutumira nk'umu amateur washoboye gufinansa ico gikorwa gutanga uburyo bw'ico gikorwa nibaza yuko yoba ahagaze neza kugira ashobore kukibishura neza
nuko twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefoni ni Norbert ikaze kujugira Amerika ego turakomeye uherere he gano rube
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo murenge no aho yoga
mu Buganda muri Uganda
ewe yoga
sabwe
mu murenge wa yoga
uri mu Rwanda cyangwa
mu Rwanda
akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
mbere na mbere tanze tumushimire bwana byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se njye nibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu ni rihe suzuma ribanza gukoreshwa kugira ngo iyo mitwarire yajyamo ikindi kibazo cya kabiri nibaza ni se ubwato bushobora yenda kumara imyaka ingahe n'urugero wenda ni icumi wenda icya gatatu nibaza ni se ubwato mu kubukora hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko yenda umuntu ashobora gutumiza imodoka
urakoze ubwire umunsi mwiza
yes
utubazo twa Norbert Elvis
Norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere y'uko ubwato bugenda ego cyane amasuzuma aba
kuva mugitangura kubwubaka kuko hariho abahinga babijeje hari bisata bijeje hariho igisata cha autorite maritime kiringa ibujumbura na mwigiye gucacu icyo gisata giteza kwa inspect kusuzuma ku etape par etape ku rugendo rwo gose ingene inyubako ziriko ziragenda ingene ibikoresho mushirako ingene ingene biri certifié gushika nagenda bamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka nazo nyine n'amazu abafise abazikontrola nigati ikintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira tusha mu mazi hama tukaca twiyumvira yuko tujya tugende oya aba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubunya tukiri kumwe kugira bashobora amasuzuma akwiye ego hama yabajije umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi ashobora kubwubaka
reka tuvuge kuri Musumba reka tuvuge kuri MV mvuga ngo MV Musumba A bwubatswe n'abandi
MV Musumba A ni umugambi w'umurundi
umugambi ni umurundi ababwubatse
ababwubatse ni expertise yo hanze
nta murundi arimwo yashize kwa gatoke mu kubwubaka gusakara
barimo barimo mugabo novuga yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu engineer hakabaho ushako amatafari hakabaho abavoma hakabaho ariko nabamenyesha yuko le poste clé zaba zifishwe na expertise importe kubera ngaho Burundi wacu atari twari dufise
ego nimba atari banga abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyaha ibihugu
hariho abava mu gihugu kibanye ca Congo amaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca Kivu hariho abava mu gihugu hariho expertise muri Kenya no expertise zo mu Buhindi n'ahandi handi henshi muri Peiba
hanyuma muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa civyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urugo ruganda muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
tuze urugero nibaza ko noheza afatira muri rusange kuko mumbajije nk'urugero aje noheza ndababwira ati 80% abarundi parce que umuntu niwe yashize mu mutari
bakoze ibyaha ibikorwa hambavu y'umuta ibikorwa bwego nyavyo kuvuga gatafari ndashitse ko nimba kaza ko navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa tuzyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato nti nkivyana
nawo bantu hanze baherekezwa n'abarundi
wo tubwira nka bimwe mu bikorwa
ibyasudire hariho abarundi baherekeza mu bintu byinshi mu maposte menshi abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uri kurakora umugambi harajamo n'ukwigisha kuko ubwo bushobozi dukura hanze nitwe kwama tubukura hanze igihe cyose bikubwira yuko ni ku nyungu turi ko arubaka kandi no ku nyungu inyungu za twese
dushaka kwigisha cyane. Nturaheza kwishura akabazo ka Norbert Elvis unkundire ndamuciyemo gato nce njaniranya n'uwitwa Theophile ziri kinoza yatwandikiye kuri ya Facebook kuko bisa nk'ivyo yejeje kwishura ati none hari amakuru avugwa yuko bwo babwarubatswe cyane gose n'umukongomani ngo usanzwe yanditse mu Kinyarwanda ukora amato ya Etablissement Silimu yitwa Emmanuel ngo yakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga Elve
niyo
no kurakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato hajya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe cyo kubaho imyaka ingahe
mutande ubwato sindi uko muhaya mutembera kuri kibuko cya Bujumbura
ndaheruka kera mbere ya bibiri ndaheruka araheze imyaka mbwabo ndahaje nara mucungara yaho ndahaje
cyane karimye muzosangaho ubwato bwakozwe igihe abazungu bari bakinga muri Democratic Congo buracakora
yego
rero imodoka iyo uriko urayitwara ukayigira anshetse neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi nyine bica bigenda mwizo nico kimwe kwese turizera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba ukagira igihe kirekire
ngarutse kuri Norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho nakutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu Burundi bwakorewe byose ku butaka bw'u Burundi muri Kabezi ku butaka bwa Kabezi canke hariho twavuye hanze tumaze gukogwa
aho kose bwose bwose bwakorewe mu Kabezi gusa ivyuma nibyo byavuye hanze
urakora
kandi icyuma cya mbere cyateranijwe mu Kabezi ndi mu ntara ya Bujumbura
urakoze tutse twakirana Leonard ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze
wirega Leon
mbereye mu ntara ya Ngozi aho bita muri komine Tanga
ndahabona akabazo kawe kwa Elvis kwa gutumiri
akabazo kawe nshya kwa gutumiri bwa mbere ndamuramukije
arakumva
ndaramukije cyane
hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute akabazo ka kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenegwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingenzi
ushaka kuvuga nka hanze uri mu bwato ugafungura ukanwa akantu ukaryama ukagira iki
kabazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga ko bagira isangare utubazo twanjye twarutwo murakoze
urakoze cyane Leonard ngaho Ingozi
yego na murakoze ku ijwi rya Amerika
yego Elvis mwishura uvunaguye kubera hariho benshi baturindiriye ku muyongo wa telefone ushaka guha amahirwe bakabaza
ndashimiye ubajije ikibazo ubwato buzoshobora gutwara hejuru y'ibidandazwa uzoshobora gutwara abantu bashika ijana barenge ku basanzwe babukoramo ama ubwato yabajeye ko ubwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko cagifata n'ababwira ca autorité maritime bashobora kureka ubwato ngo butembere budafise icyo navuga system de sécurité ikindi kibazo yabajije ni kibazo
yabajije ngo abantu ngo ubwato buzaba bufise ivyankenerwa byose umuntu akenera hamuja mu idushu ko bwa ukaryama ukanwa ukafungura
murakoze cyane ego cyane harimo amashonje harimo aho baryama hariho aho bicara hariho aho baja muri dushe byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ibyo akenera birimo mu bwato
hariho ubwato usanga bwubatse ku buryo bwa kijambere aho uravuze ko indani umuntu adashobora kuryama akiyoga agafata akantu ku kabaraza kago sinzi ko byitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda
ego shame
urakoze Madiba ikaze kuje kuri Amerika dusangira ikiyago.
Ndageze muri we.
Uhererega Madiba.
Muri Zambia.
Muri
Zambia.
Zambia. Akabazo kawe.
Yese ikibazo tubiri nshaka kubaza uwo mutumire. Umvise ko hari ubwato buroba gutwara abantu n'ibintu. Bagomba kumenya ati mbe mwabo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hariho nkagezwa ati hariho amakaro usanga kuba ati arafite igituro kanaka mu gihugu cya kinaka mu gihugu kinaka ingendo buba bateguye gute icyo ni cya mbere
ngo gute ntawe akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu urazi ko Tanganyika ikigizwe n'ibihugu bine ingendo batse uba bateguye gute dufate ati irova mu Burundi icyo ihagarare Tanzania canke irangura Zambia canke baruvuga nk'ati ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu kinini
ako kabazo yakeje yaravuga yuko yaravuga yuko ibihugu bazoza baracamo naho bategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi taka kaburungu radio covewe wa kaburungu
ikibazo cya kabiri usanze tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi kenshi usanga hariho burya bwato buto buto nk'utuma ari ine usanga twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisite two kurokora abantu ubwo bwato bwaba budufite tujya twata dutoze
murakoze tugira umunsi mwiza muri Zambia Madiba
ego murakoze
akabazo ka Madiba muri Zambia Elvis
nagira mu bisanzwe najishuye
kutwato dutonya
yuko ibyonya biri muri bimwe bya security nababwira
okay donc utwo twato tuzatuhari Elvis uratwumva
kandi kandi abumva niko ndatugera
utwo twato duto duto tuherekeza rujya rwato runini tuzatuhari
afite no twato bashira indani hama anka bashaka kugira akabari foto bafasha kugira utwo turategekanijwe
ego urakoze hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi nyama yorohewe ngo birerade intambamyi umva wowe ushobora kusabikaniriza abakumva kuri ino saha mwahuye ahanini zari nkizahe kuva muciyumvira MV Musumba gushika mushikane iyo mbanyi yanyu
intambamyi nk'ibura nk'uko muheje kwivuga intambamyi hari izo umuntu abonye ashikanye ibikorwa avuga ati no kubyibagira ukabyibagira mbwa intambamyi nk'ibura ariko kubabwira ngo intambamyi twahuye n'izi byahari ariko nibaza ko nta inzwara ishobora gufasha
hanyuma nimba atari ibanga hariho utubazo tubaza erega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
nyada yuko ikibazo nk'ico nyine adaba twoce kibangira ko gatoyi
nivyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi iri imbere maze gutangura kuja gukora ingenzi kugira twumve ibavu mwavunyitse kugira ka bebe kanyu kaboneke urakoze twakire Elias Elias ikaze kuri rya Amerika
ego murakoze cyane
uvunagure mu kubaza kwa dusigaranye iminota mike
ego
uherereye he gairi
yewe uherereye mu Kayanza muri komini Matongo kandi banze gushima ukuntu mwaba mutwakiri
ni rya mbere tugukomera amashini kaze kuri rya Amerika niko twakira abantu iyo twakiriye ubwa mbere
yego nani murakoze cyane
yakoze Nadia ataha niwe yagushize ko kubunongo
yego nonyine no kuri akoze
akabazo kawe
akabazo kanje naka akuru ubwo bwato bwo bwarakorewe ngaha mu Burundi mbega nagira bumbarizo mutumire mbega bwo mbere yuko babushyira mu kiyaga baba barabukoreye baba barabusuzumye kugira ngo be bukwije inyene bya ngombwa ko mbona ubwato bwishi bukunda kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangange
Elias kubera ari ubwa mbere tukwakiriye sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza birabugutugora kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis Elias ni ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka sivyo reka umwishure wihuse ndazi ko wari wishuye ako kabazo kiwe
nagira Elias ndamusubirira mu gato ndamubwira yuko kuva ubwato butangwa kubaka hariho abahinga babijejwe bagomba babikurikirana ku mwanya ku mwanya ku mwanya ku mwanya gushika aho turusha mu mazi ego nibaze yuko no bigeze nko ngaho
ego birakwiye
mu buryo buvunaguye
ego reka nsubire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira ibara uko risa uratujyana indani uratubwira ati hazaba hari aho baryamaho bogira bafungurira ariko abakorayo bamwebwe mwiyumvira umugambi nawo muzokora na vya hagufi na hagufi ikintu cy'ubwato ni kintu urumva buribira uko biri kose hariho ubwato twama twumva twagize insanga ya mushinwa hehe hehe kandi zitwa ko byakuriye mu bihugu bimenyerewe cyane muri ivyo bintu amahugurwa mufise ga Elvis arakwiye
kwewe twe twibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye nabwiye yuko twahamagaye abantu benshi b'ahantu hatandukanye bakaduha ubumenyi bwabo aho hose twari kugira twirinde amasanganya nk'ayo oya nababwiye yuko hariho amamezire da sekirite dufise aho hose tuvugira ati tugerageze amasanganya nk'ayo omya tuyevi kiyagabanye ico nshobora kubishura nuko wumva yuko barimo bavuga muti bavuze bati n'ubwato bwo mu bihugu bya Buraya bya bushobora kwinjira ariko twe twibaza yuko ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ivyo bintu kuko ivyo vyose
aguma
kenewe cyane n'ubunya byakenewe kuko bavuga yuko mu Faransa bavuga kiro normal akan jusqu'à la mort ubwo ni kuvuga yuko umuntu wese aguma yiga aguma yiga
hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto n'utugengo ruzova ha rugende hari ariko mutegekanya ko amafaranga make ya nyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu marundi kumuntu
ico hariho abajejwe sanko kugira ama strategy murazi yuko entreprise yose ikaza kuba baragira strategy commerciale baragira hama kagira igihe bakayisha ahabona bakavuga ati tarif niyi donc iyo turashaka kuri iyo ntambwe muganiraza yuko vuba cyane nzotwitura nzobimenyeshwa.
Yego, hari uwitwa Niyonzima Clorina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakwiye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Societe yanyu yitwa Musumba Cargo, murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukoregwamo ubwato?
Twebwe uruganda turarufite, turafise aho donc aho gukorera ubwato. Hama ndanabamenyeshe yuko ubu si ubwato bwa mbere dukoze, nibwo duhagarikira ngaho vuba. Turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi, turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa. Twizera yuko kugira ngumva n'uruganda ruzoba ruriko rurakora rubandanya rukora, twizera yuko abazodusaba expertise abaribo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura hama bakaronka inyishu itomoye.
Ego, ubwato uko bwitwa ni Musumba MV Musumba MV ni kuvuga iki ga mu mpunyapfunyo yayo? MV ni moto canke ni
bayita moteur vertical?
Moteur
vertical.
Ego, mwarashize ko akarimwe ni seri ya mbere, hazoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita Musumba, ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzogende muratororokanye urutonde?
Ego cane, mwabitahuye cane gose. Yashize ko igiharuro kimwe, hanyuma tuzoshira ko igiharuro kabiri. Ego, tubandanye.
Mubandanye, nuko rero tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro. Hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti byakunze kora ko neho namo amatelefone atakoshobeye ko tubatora, ariko naco tubatumire kongera kucumba kuwezi itata akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ntirahereze kuri muno butumwa bwa Ndayishimiye Valentino ati kubukora n'ikima ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakazama butamaze ubukazama butamaze na kabiri. Iki kibazo mwoceshwa kwiki kuri Valentino ga Elvis?
Ahubwo ndamushimiye cyane Valentin. Nibaza yuko iyo onya ni nk'urugohe atuvuniye, ariko atuvuniye natwe tufite ku mutima. Twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubwo n'ubushobozi bwabo.
Amatoni
ntagira amakenga, ntagira amakenga, nta kurenza, nta
urakoze cyane. Imbere y'uko tugusezera udusubize gato indani mu bwato hapana inyuma yaho, imbere hari ibyumba bingahe muri Musumba, muri MV Musumba? Hari ibyumba bingahe by'abantu?
Arashobora kwicara abantu ijana. Hari ibyumba bishika kuri 13. Ego,
ivyo vyumba 13 bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamo bangahe? Urakoze cane Elvis, reka ndagushimire cyane rwose ko nawe wemeye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri buno bwato MV Musumba. Nkibutsa yuko Elvis Hatungimana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranirana hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kukwikora ko kwindi migambi itandukanye cankuza kutubwiraho ubwo bwato buzaba bugeze uzotugamburukire nko kwabikoze no munsi.
Murakoze cyane Diana.
Ego nuko kuri micro mwari kumwe na Jewe Diana ni nahaze nijewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa MV Musumba A ni ubwato Burundi bwaronse ku nshuro ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavumvise ko mu babukoze harimo abarundi n'abandi bahinga mva makungu tubashimire ko mandanya kutwumviriza no kwa mwumvirije kino kiganiro rero bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma ya Nadia Taha na ingenieur Cornelius ahanje turongera sa